dusangire ijambo dusangire ijambo.
Turabara mukije tumese kundi radio y'ishuri ry'America namwe mukunda kiganiro dusangire ijambo. Kiganiro cyo munsi hanini kija kwibanda ku rwaruka no ku migambi igenderwa ko yotuma rwaruka mu Burundi uhabwa agaciro eka rukitabwaho kurusha. Ni ikiri agaseseshwa rumuriko rwaruka rufise uruhara ngenderwa ko mu migambi iterambere kanatsinda abanyapolitika ho bari hose ku isi bama bafise imigambi irashe yo guteza imbere urwaruka, naho kenshi na kenshi usanga gushyira mu ngiro iyo migambi bihura n'intambamyi zitandukanye. Mu kiganiro cyo munsi rero turabira hamwe n'urwaruka imigambi rwifuza ko yorangurwa n'abategetsi bashasha bagiye gushikira ubutegetsi aho bukera mu kwezi k'umunani. Uyu munsi kandi duhinyewe dushishije kuko turi kumwe n'umwe mu banyapolitiki yahiganiwe mu matora yabaye mu Burundi ashyira imbere cyane cyane uruhara urwaruka rukwiye kugira mu buzima bw'igihugu. Uyo nawe si ubundi ni Dieudonné Nahimana. Muraho neza Mushyirahe Nahimana.
Ego turakomeye murakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro.
Murakoze namwe kuba mwacitabye. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye umwe mu rwaruka rw'u Burundi rw'incabwenge. Lionel yarangije amashuri muri kaminuza Université Lumière mu Burundi. Muraho neza Ndayizeye.
Ego turabaramukije ngaho ku ishuri ry'Amerika, ndaramukije n'abatumire cyane cyane nagira nkeze cyane uko byaba byaragenze ko sinagira nkeze umukandida Dieudonné Nahimana. Narakurikiranye kunge niyemamuzi yatanguye n'ukumwe yasozerewe n'ukumwe amatora yagenze, nagira ndamukeze cyane kuko narabonye yuko ari umuhinzi kandi ndamwankurarije cyane. Ndaramukije na Hermes ari mu kiganiro.
Urakoze neza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Hermes Dushimimana umwe mu rwaruka rw'incabwenge yarangije kaminuza Martin Luther King i Bujumbura mu Burundi. Muraho namwe Dushimimana.
Ego ndaho ndashimimana cyane rwose kandi gakeje ubukandida Dieudonné Nahimana ku ntambwe yerekanye kubona ashobora kuvuga ati jyewe mu gihugu cy'u Burundi nashobora kwitoza ku gatwe kanje, kuko nizeye yuko Abarundi bashobora kunyumva imigambi yanje. Ndamukeje cyane rwose, ni umuntu w'umuhizi. Abarundi benshi bameze gutyo bonye bafise iyo vision. Ndamukeje rwose ndaramukeje kandi na Lionel
Marionere
ari kuri iki kiganiro. Murakoze Dushimimana. Reka rero tuje ku muzi w'iki kiganiro cyo munsi. Reka dutangwe kuri mwebwe Mushyirahe Dieudonné Nahimana mu bikorwa byo kwiyamamaza. Mbega ubwa mbere na mbere muramaze kuronka akanya ko kuruhuka, ndazi ko ibyo bikorwa bihambaye cyane rwose.
Nicyo kandi ati yo kuruhuka kubera ko turi mu gukurikirana ingene tenishikiriza ivyavuye mu matora uyu munsi. Nkaba kandi nari nashikirije ikiganiro amenyeshamakuru kugira ngo menyeshe ivyo twashiro ingene twakira ivyavuye mu matora. Rero ku bw'ivyo ntituraruhuka neza, ariko cyo kimwe n'umugetsimye mamaza.
Ni vyiza cane rwose. Reka rero dutangwe kuri mwebwe mutubwire cane cane mutwibutse imigambi mwariko murashira imbere ika yutuma rwaruka mu Burundi rushirwa imbere cyane cyane mu bikorwa byo guteza imbere igihugu.
Murakoze cyane. Nk'uko nsanze mubizije maze imyaka irenga 20 nkora mu bikorwa byo gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere kandi rushobore kugira imbona kazoza y'ubuzima bwabo. Rero mu gihe twitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu twari twifuza gutera imbere cyane cyane inyungu z'urwaruka kugira ngo urwaruka rushobore guterera, kuko mazi yuko mu gihugu kitagira amahinguriro menshi nk'u Burundi, igihugu kishimikiye ubutunzi bwacu bushimikiye ku bintu by'urufatiro nk'iby'uburimyi n'ubworozi, ibikorwa byo ku rwego ruhanitse cyane nk'ibyo twita amanuvere tekinoloji n'ibindi biratera imbere cyane, bisaba yuko abakora bari abantu bafite ingufu kugira ngo ibyo bakoresha izo ngufu zabo bishobore kugwiza umwimbu w'igihugu. Ku bw'ibyo rero abafite ingufu bakishoboye kugwiza umwimbu umwanya mutoyi baba bakiri bato, abantu bagifise ingufu nyene bataratangura gusaza, bafise ibyiyumviro bikiri bishya bitoto. Kubwize rero icyo gituma imigambi yose twashimikira yuko urwaruka ariko rukwiye kuba mu bikorwa byose byo kugwiza umwenda umuza w'igihugu. Mugiye kuraba ingene ibijyanye n'ubuzi bitunganyijwe muri kino gihugu, usanga abakiri bato batoroherezwa kugira ngo bashobore kuba abavuga ubuzi bushobora gutuma batera mu ijyanye n'ibicarambere by'igihugu. ingingo yo za mbere cyatwifuza gufata zahise gukuraho intamba zose zibuza abakiri bato gushobora gushikira kuronga ubuzi
izo ntamba n'izihe
icya mbere ni nk'uko usanga mu buryo bw'ingene abantu batanga akazi muri bino bihugu cyacu basaba yuko umuntu afite uburambe kenshi ukunda gusaba basaba yuko umuntu aba amaze nk'imyaka itatu akora mu kazi kanaka kugira ngo ashobore kuronga akazi izo ngingo rero zagiye zifashwa twari twifuje yuko zobanza gukurwaho kugira ngo hashyirweho ukuraba ubumenyi umuntu afite gusumba kuraba uburambe amaze mu kazi icyo rero cyane mu ngingo zihutirwa tugeza gufatwa igihe twaba turi mu bafata ingingo ikindi cyari cyo kugwiza ibikorwa byo kugwiza umwimbu biha akazi abakiri bato ni ukuvuga iyo turi turaraba mu bituma habaho kuronka uburyo butuma igihugu cyisununura cyangwa ibiteza imbere icyo twita produit intérieur brut ya PIB ukunda gusanga kuri icyo twita le secteur secondaire bajya bakurika bazi guhingura cyangwa kuraba ingene batanga separeho hajute ku bikorwa byakozwe byo kugwiza umwimbu usanga ataka abakiri bato baronka gukora ibyo bikorwa byotuma umwimbu wacu warose ushobora kugira akanovera cyangwa ushobora kubikwa neza cyangwa ushobora gushika kure ku yandi masoko ibyo rero byari ibikorwa bishobora kuvamo ubuzi bwihutirwa yotuma ugwaruka rushobora kuronka akazi
izo ni ibintu bihambaye cyane rwose cyane cyane muri iki gihe tuzi ko ubushomeri butari mu Burundi gusa buri ku isi hose aho usanga kenshi na kenshi urwaruka ruheje amashuri rutaronka ikanakazi nagomba tuje kuri we Lionel nawe tubwire haraheze imyaka nk'ibiri murangije amashuri ibintu by'ubushomeri ikibazo cy'ubushomeri cyifashe gute mu rwaruka muri iki gihe mu Burundi
ego murakoze cyane reka nongere Ninde kandi shimire umukandida yari yitoje Dieudonné Nahimana kuko nari nyumviye ugwaruka kuko nabonye yuko byukuri yarabona arabona ibibazo by'ugwaruka mugabo tubirageje kuri abanye politike bariho bamyeho bahikiye ugwaruka bagumye barutera kagere mugabo urabona yuko hari haje amaraso mashasha rero abarundi byukuri bari bakwiye kumenya ukungene bashobora gutora imigabo n'imigambi ishobora gufasha igihugu mugabo ntibatora umuntu rero ntaciye ntarandiriye ntaciye kure by'ukuri ubukene aha ugwaruka rutugejeje aho umwasi ashaka kuko umuntu yagerageza mugabo navuga yuko n'umuntu agerageza kugira ashobore kwisununura umujene ntashobora kwisununura igihe leta nahita mufashe mu mugongo ikamwereke no kuvuga de directive
ikintu none ga Lionel Mwasaba abategetsi bagiye gushikira abategetsi mu Burundi kuva mu kwezi k'umunani ibintu bishasha bogira abandi bategetsi b'imyaka yose ya mbere batashe gushikira kugira ngo urwaruka nago rutezwe imbere n'ibi
ego geno no saba yuko uwari we wese azorahira mu kwezi k'umunani akaba umukuru w'igihugu atwara iyi myaka indwi yuko yobona yuko ugwaruka aribwo Burundi bwege uko ugwaruka twebwe ngaha mu Burundi ari twebwe banyamwenshi dufite amaraso yo gukora dufite ingufu ugwaruka no munsi turaheze amashuri tukaja mu ibarabara twagira ubuntu bwo kwiyungunga yakugira ducuruza amayinite ugasanga leta nayo cyangwa afata izindi ngingo kugira ishire kutwegezayo mugo bakavuga ngo twihangira imirimo kugira uhange imirimo urugwaruka nuko leta nayo yafashe izindi ngamba kugira ishire kutwereka ati ni mugira uku ni muce ngaha kugira mushire gushika hariya mugabo nta munahanga imirimo mu kirere kugira uhange imirimo nuko ubo wabonye aho ushira novuga isemo rero ni leta itegeza kuyiduha rero novuga yuko umukuru w'igihugu yoba agiye gutwara imyaka indwi yuko by'ukuri yofata ikibazo mu minwe cy'ugwaruka akaraba ukungene abantrepreneri bashobora kwinjira mu gihugu abantrepreneri binjiye mu gihugu bakazana inganda hama naho tukaronka akazi
kuko Hermes Dushimimana namwe ibintu usaba nk'umutetsi mushasha ibintu yorangurira urwaruka n'ibihe imigambi kurangurira abarundi ni myinshi muri iki gihe turi kutuvuga cyane cyane urwaruka abandi tuzobagaruka ko arabafasoni reka arabageze mu zabukuru ariko muri iki kiganiro twashaka kuvuga cyane cyane urwaruka imigambi mubona yorangurira urwaruka amaguru yihutirwa mu misi iwe ya mbere mu misi jana eka mu mezi ya mbere nk'iyi
yego ndabashimiye cyane kubona wiyumviye ikintu twobaza umuntegetsi tuzoronka mushasha yoranguje urwaruka nukuri ntababesha ikibazo urwaruka rw'Uburundi rufise birarenze ibibazo byinshi cyane rwose ati nk'ubu ndabaye nk'akarorero jewe ubunye mfise imyaka 29 ni ukuvuga ngo ejo aho bukera nzaba nkwize imyaka 30 urumva ati nk'ubu jewe icyo navuga ni uko nzohava nkukuruka nkabigira nkora akazi na kamwe niyumvire namwe kubona ko umwana umuntu yokwiga asiga amashuri agaheza agakwishyura gukora akora ikintu na kimwe ni ibintu bibabaje cyane rwose kubona yuko twokwiga tugakukuruka tudakoze kubera iyo habonetse ubuvira aravuga ngo turashaka abantu bafise uburambe bw'akazi bw'imyaka 3 jewe ubwo uburambe bw'imyaka 3 ntabwo mfise ariko ndafite ubwenge bwinshi narize ndaheza ndafite ubwenge mugaba kubona ntafite ubwo burambe bw'imyaka 3 cyangwa bw'imyaka irenga urumva ni intambamyi kuri jewe ituma akazi leta yoba yaratanze ntakaronka nosaba umutegetsi mushasha tuzoronka yuko yokuraho ibyo bintu by'uburambe bakaraba umuntu icyo ashoboye icyo yize kandi ishoboye hama bakaduha akazi ati nk'ubu je ndatera intege cyane Diyodone rwose naho atashoboye gutorwa rero ibiharuro dufite uno munsi turanze ibiharuro dufite uno munsi bya seni ejo ntiyatsinze amatora mugabo urumva ko yari afite icyiyumviro kirashe yuko ibintu by'uburambe byova mu gihugu kuvuga ngo umuntu afite uburambe bw'imyaka 3 ni ibintu bibiri abandi bantu benshi ugwaruka mukwege tutarigira dukora ahantu na hamwe nkaje urumva ngira nkukuruke ejo nzokwiza imyaka 30 ntarakora ahantu na hamwe bace bavuga ngo ngiye gusaba akazi ngo wewe rero warashaje mugiye gukora akazi kandi ntiwakora ahantu na hamwe nagira nsabe umutegetsi wese tuzoro uno munsi tugeze uno munsi kuri iyi saha turafise umukandida yitoje ku gatoni jenoside Evariste Ndayishimiye yuko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ejo aho bukera agashikira igihugu akarahira ntazofate ibyo bintu by'uko ngo umuntu adafite uburambe bw'imyaka 3 ngo ntakora kubera ko twebwe twarize turafise ubwenge turashoboye ubwo ntidufite ubwo burambe mugabo turashoboye niko musaba yuko ikintu nomusaba ejo azofata avuge umuntu ashoboye aze akora akazi dutoye ikibazo cyo gukora akazi dukora akazi dukorera igihugu
bimwe mu bindi bibazo bihambaye cyane rwose ni ibibazo eka byatumye Urundi buguma butera intambwe nyinshi inyuma uko buteye imbere gatoyi ugasubira inyuma gato ugasubira intambwe imbere imwe intambwe nka zibiri inyuma aho no kuva Urundi bucikukira ikintu cyo gukorwa mushyirahamwe Dieudonné Nahimana kugira ngo injyane abarundi bamyemwo hari za moko eka ari z'intara ari za politiki kugira ngo izo njyane zirangire abarundi bafate inzira y'iterambere cyane cyane urwaruka ni nk'ibi imigambi yorangurwa niyihe abarundi bohinduka imitima gute
ikintu cya mbere ni uko habaho guha agaciro kuvugana ukuri tukerekera hamwe tukavugana tukaganira ku byabaye muri kahise ibyo biganiro birakenewe cyane kandi bigatunganya mu rugezo rutari ubwo kugira ngo bamwe bacire imanza abandi kandi cyane cyane bikarongorwa n'abantu badafise uruhara mu byabaye muri kahise ka kino gihugu birakenewe ko habaho ko abantu bicara mu bice bitandukanye bakagira umugambi utunganijwe neza kuwe bw'igihugu utuma abantu bavugana ukuri tw'ibyabaye muri kahise hanyuma tukaraba abantu bapfuye bazira icyo bari cyangwa icyo biyumvira ari abo bashobora kuba bafite ibisigarira byabo canke badashobora kubitora bagashobora gukora igikorwa co kugandarira abo bantu no guhagarika kuama twiyumvira ngo umuntu yahambye umuntu cyangwa umuntu yakoze ikintu kiriya tukaba dufite imigambi y'ingene kubaho gushyiraho ibiganiro bice bituma abantu bagira nk'ibimenyetso n'ibyibutso byo kwibuka abantu bapfuye cyangwa bagandaguye muri kahise ka kino gihugu bihuza ubwoko bwose n'imigambwe yose abantu bakubwira bati aha niyo tuzokaba twibukira abantu bagize ububi gito bw'uburongozi bubi bwo muri kahise ka kino gihugu maze abantu bakandika ko amazina y'aba bantu bose hagakorwa ibikorwa byo kwerekana yuko abantu basezereye kahise basezereye kwa bama biyumvira ibijyanye n'ibyabaye muri kahise hanyuma bagatera intambwe uko bajya imbere hari umugambi twa twatanguye dukora mbere yo kwitoza witwa healing of memories ni ukuvuga kuzana abantu gukira mu byiyumviro byabo ku bijyanye n'ibya kahise birashoboka twarabikoze mu bice bimwe turabibona ingene ari ibintu bifasha kugira abantu bashobore gusubiza hamwe ibyo biri butigwa cyane kugira ngo nitugume dusubira inyuma mu kavuga kahise bijyanye n'ibyo yahuye nazo.
Ego Lionel Ndayizeye urwaruka kuva kera narindi kuva mu Burundi indyane bisangwe kwaduka eka warabona ko rufise uruhara gukorana n'abanyapolitike eka ugasanga kenshi na kenshi urwaruka rurakoreshwa n'abanyapolitike ku mpande zose. Ikintu mwebwe mubwira agashimocira urwaruka kugira ngo rubone ko Uburundi butegerezwa kwama buri ko ruratera imbere, ikintu muhanura urwaruka nikihe kugira ngo bitandukanye n'abanyapolitike ku mpande zose?
Ego jewe kuri jewe kintu muhanura urwaruka nuko gomenya rukamenya yuko rutegereza kurya rubiza kuya rukarekana n'abo banyepolitike, kuko abo banyepolitike bobo barabona yuko badashobora gukora badahamagara urwaruka. Mu rwego rwaruka nago rukubita agatima mpembero rushire kwibaza ati ese uyu muntu ariko arampamagara ariko ampamagarira iki, ariko ampamagarira icyiza, ariko ampamagarira ikibi. Rero ni umwanya wo kugosora, ni umwanya wo gusesangura urwaruka aho ruri hose, umwe wese akiyumvira yaba uri mu mugambwe utwara cyangwa uri muri opposition cyangwa utari mu mugambwe, ukore ikintu icyo ari cyo cyose ubajije umutwe, ubajije umutima, ukabona yuko ushobora gukora ikintu wewe ubona kiko kibereye, iki cyabereye umuntu akakireka ariko umuntu agakora ikibereye. Rero ugwaruka na hago ho gufata ubuzima bwabo mu ntoki, nigwiyumvire yuko ruzokira kubera umunyepolitike na kreatinje, nigwiyumvire ko ruzokira kubera nakati niwe natoye ati je ngiye gukira, ahubwo rufate ubuzima bwabo rufate mu kiganza, rufate mu ntoki, rubone n'uko tureza gukora ugukora gwivuye nyuma kugira urushaho gushikaho rugomba ifa kurugira objective, kandi objective bakayishikako mu gihe bari kwaronka abantu babenshira dibya.
Yego mu kiki kwicho kibazo gene cukuva abantu n'indyane zaranze barundi kuva imyaka irenga 50 mushana he dushimire imana MS ikintu ugaruka gukora kugira ngo rufate iya mbere mu kuvavanura n'ibyo bibazo by'indyane za moko intara eka na politike n'ibi.
Ego ugaruka ikintu cyo kuruka mbere no kuraba inyungu z'igihugu bwa mbere, igihugu cyatwibarutse cy'u Burundi ni igihugu cyiza, igihugu gifite ibintu byose byiza mbere bidafitwe n'ibindi bihugu bitari bike ku isi. Ugaruka bw'u Burundi ngo banza kuraba ati mbega ko umunyepolitike nata mpamagarira gukora ibindi, inyungu ndabikuramo n'iyayi, akamaro ndabikoramo n'atari hamwe ugaruka bw'u Burundi bikaheza rugakora ibintu rwabagije umutima wago rukumva yuko ari ibintu byiza, ari ibintu biteza imbere igihugu. Kuko igihugu cy'u Burundi ntigikenye, igihugu cy'u Burundi kirafite ibintu byose byiza, ibintu byoshobora gutuma gitera imbere. Gusa ikintu ugaruka gukora gobanza rugashishoza rukiyumvira yuko ibintu rugiye rukore ari neza yiki, ntiruhembwe n'abanyepolitiki. Kuko abanyepolitiki abantu baharanira inyungu zabo, umunyepolitike ahari n'inyungu ziwe birajana, naho benshi bavuga ngo baharanira inyungu z'igihugu, hari igihe guharanira inyungu z'igihugu biza ubwa nyuma y'inyungu zabo. Rero ugaruka gukora watwe tukera tuguca hehe dukura tujya hehe rukabantu rukurura kurira ruja hama rugakora ibintu byiza bibereye igihugu, komisa igihugu cyacu kikava ku mito yo hasi, kikava ku rugero rwo hasi kikaja ku rugero rwo hejuru bitewe n'ugaruka dufite. Nk'ubu twebwe niba ugaruka rwose ruhari mu Burundi rurafite ingufu, turafite ingufu zo gukora, nimba ari kintu nyabake twokora tugikore, tuvuga ati tugikorera igihugu cyacu apana ko twogikorera abanyepolitiki. Icyo nisho nusaba ugaruka gukora cyose gikore uharanira inyungu z'igihugu apana kugikora uharanira inyungu z'umuntu kanaka, kuko abantu batanaka umwe afite ibyiwe undi akagira ibyiwe, ariko igihugu cy'u Burundi n'impeso ya twese abarundi kidutunze, kidudutunga n'ejo, kidudutungira abana, kidutungire n'abuzukuru n'abuzukuruza.
Mbere y'uko tugira icyo akama twotera umutegetsi mushasha, nashaka tuvuge ikibazo cy'impunzi muri iki gihe murazi ko mu Burundi abarundi bari hanze y'igihugu ari benshi cyane rwose, hokorwa iki mushyira nta hejyo done na himana kugira ngo abarundi batahuke ikabahunze igihugu batahuke mu gihugu cya bibarutse?
Nibaza yuko ari kimwe mu bintu bitegetsa gushyirwa imbere byihutirwa muri kino gihe cyane cyane inyuma ya bine by'amatora, yuko habaho guhimiriza yuko impunzi zitaha. Urumva hariho impunzi n'abantu bari hanze kubera ko bahunze ibyabaye muri politiki muri imyaka iheze, ugasanga rero hariho ibitandukanye bigiramo inyungu z'uko bamwe baguma mu buhungiro abandi bataha bisaba rero yuko leta igira ibikorwa byo kugerageza kwegera cyangwa gushikira abantu bari mu nzego z'abarundi bakabaganiriza bakamije bakeneye ibisabwa kugira ngo bashobore gutaha ko ego niko no mu mpunzi ntihabura naho nyine abagorana ariko cyo usanga bafate kwiyumvira ukundi ku bihugu ugasanga baranatinya gutaha naho kumbure igihugu cyo cyateguriye ariko bisaba yuko hashyirwaho umugwi woba urimwo abari mu gihugu n'abari mu mpunzi nyene bagashobora gukorana kwiyumvira ku mugumwe umwe wose ingene bashobora gutaha ugashika mu gihugu hanyuma abarundi bose bagataha mu gihugu bagashobora kugicho batere mu iterambere ry'igihugu rero icyo ni kimwe mu bintu biteza kwihutirwa cyane cyane n'abategetsi kuko icyo kidatorewe umuti kizoguma kizana ibibazo kandi kizotuma abantu bakoma hagaritse umutima bamwe biyumvira ingene batotaha abandi nabo bari mu gihugu batatimbega nibataha bizogenda gute rero bibafite ariko hariho umugwi ugizwe n'abari mu gihugu hamwe n'abari mu mpunzi nyene wigira hamwe ingene abarundi botahuka buhoro buhoro bijyanye n'ingene bagiye canke icyatumye bashobora guhumba bahunga igihugu icyo ni kimwe mu bintu bibaza yuko umuntu aje mu kurongora igihugu muri kino gihe yoteza gushyira mu migambi yihutirwa
ego me Lionel Ndayizeye aho korwa iki abatetsi bashasha gukora iki kugira ngo abarundi bahunze igihugu bikaba harugwa mu bihumbi batahuke mu gihugu cy'abibarutse
ego Frederic je novuga yuko kubona gushino saha abarundi batahungutse ngo bave mu buhungiro ibyo bitigira bikaguma bimeze uko birimo musi no vuga yuko atari ishingorane y'impunzi Frederic no vuga yuko ari ingorane ya leta kuko mu bisanzwe hajya leta niho umubyeyi burya ukeneye yuko umwana yinjira mu nzu yakoze ikosa kugira yinjire mu nzu ntuhagarara mu muryango ufu mugenda mu cyumba cyangwa ukajya muri salo umwana ukapfumaza yomboka agashika mu rugo rero navuze yuko guhumbura impunzi ntibisifiza yuko uhagarara igasogo cyangwa ugahagarara mu cyitegeko cya rugombo cyangwa ugahagarara i Bujumbura ukabwira kuri miko ngo ndatangaje yuko impunzi zitaha icyo kintu ntigikwiye namba ariko leta nifata ingamba yo kubishyura guhangura impunzi aho nyakubahwa Dieudonné yavuze ati harakwiye ko haba amakomisiyo y'abari mu mpunzi na komisiyo za leta abantu bakavugana ifo ko leta yereka impunzi igituma botaha ifo ko leta nabuze mu kiganiro giheruka ati igihe u Rwanda aba impunzi zari zashwiragiye zari zahunze u Rwanda rwarashyizeho programme yitwa ngo Come and See iyo ni programme yari ikomeye nziza cyane kuko impunzi yaraza kurunguruka igashika mu gihugu hanyuma igasubira mu makambi y'impunzi hanyuma ikavuga ati buza mu Rwanda hameze uku no ngaha mu Burundi rero hariho ibyo leta itegereza gukora sirivupe nagira mvuge yuko umukandida afise akazi kenshi cyane sirivupe afise akazi kenshi cyane mu byerekeye by'ubutunzi mu by'imigenderanire n'andi makungu kuko impunzi ziri mu Rwanda kuzihungura ifa yuko ushika mu Rwanda urabona imigenderanire hagati y'uburundi n'u Rwanda kumwe yatosekaye kandi yatosekaye ataka ino novuga yuko habayeho amakuru je niko ndabivuga ku ruhande rw'iwanje mvuga yuko habayeho amakuru y'ugukekeza no guteranya hagati y'ibihugu bibiri ahubwo hatabayeho amakomisiyo ahaguruka kugira ashobore gushika ku matera y'ibyo bihugu bibiri rero novuga yuko leta yofata mu ntoki icyo kibazo igafata mu ntoki icyo kibazo impunzi zashaka gutaha hajya nidorohewe hajya ahantu muri ibyo bihugu bya Tanzania na Congo n'u Rwanda bibiri
nizo na gato
gutaha mugabe ifoko leta ifata ingamba kugira bashobore gutaha
Hermes dushimimana hokorwa iki kugira ngo impunzi z'abarundi ibihumbi amajana amajana zitahuke
bo je no bwa mbere no shimira abarundi sinzi badasiba guhunguka kuko kirumva uno munsi ejo abarundi batari bake bahungutse bava mu bihugu bitandukanye ico no gishima cyane gose ndagishimira n'Imana yuko hari abarundi babona yuko kuba barahunze igihugu cyabo cy'amavukiro bihenze kuko mu Burundi nta ntambara ihari kugeza no munsi kugeza ku isaha turiko turavugana mu Burundi nta ntambara ihari u Burundi n'igihugu kirimo amahoro gikwije byose kibayeho nk'ibindi bihugu byose byo ku isi byaba bya rutura byaba biri hagati na hagati cyangwa ibikenye u Burundi kugeza no munsi igihugu kirikwije kibayeho kimeze neza noshimira cyane cyane impunzi kugeza no munsi zivuga umwanya zifata umwanzuro ati jewe ndatashe mu gihugu cy'iwacu cy'amavukiro kuko hari abantu benshi bahunze kubera ibihuha kubera ibintu byavugwa ku maradiyo kubera ibintu byavugwa ku mbuga z'ubutumatuma nako nka za WhatsApp ibyo rero ndashimira abarundi benshi cyane uno munsi bariko barataha bagataha bagashikira mu mahoro nagira ndababaza none kugeza kuva aho abarundi batangiye gutangira bava muri Tanzania bavahe hari umuntu undi murumva ngo yitoga ngo natashe ngo nashikiye mu magogo icyo nsaba abarundi bose abari mu Rwanda abari mu Buganda nibatahe mu Burundi n'inyabagendwa mu Burundi hari amahoro
mushenahegedone nahimana ibintu akamumotera umutetsi azorongora Burundi kuva mu kwezi k'umunani n'akahe majamumake
ikintu cya mbere ndamusaba ni uko yoba umuhuza abarundi bose akaba umuntu ashobora gutuma abantu babana abari mu mahiganwa mu bideni by'amatora batashoboye kumure gutsinda amatora n'abari bafite ibyiyumviro binyuranye n'abo binyuranye cyane n'ibyo bariko bashyikiriza hirya no hino yuko bose yobaha akaryo bakashobora icyo baterereye bakiyumva ko ibyo nabo badahujije imigambwe cyangwa ingene biyumvira yuko bafite uburenganzira bwo gutera boza b'igihugu rero akamuhuza hamwe umuntu wese yumva yuko ashobora gushikiriza cyangwa gushyira mu ngiro imigambi ashobora ko ari ifuza wundi wari usigaye naho yoba atari umugambwe uri watsinze amatora ikindi agomba kumusaba ni uko yoba umuntu ahana cyane cyane abantu bose batubahiriza agateka akazi na muntu cyane cyane abantu batuma ubuzima bw'umuntu businzikara azira icyo ari cyangwa icyo yiyumvira gusa atari ikosa yakoreye igihugu ibyo rero bisaba yuko umuntu ahana atarazi inkuruzi atarazi umuntu ingene kikinyuma iki cyane kiriya bwa nyuma ni uko iyo umuntu ashyira imbere urwaruka agakunda urwaruka kandi akabaha akazi yo guterera mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu
egome nawe mushenahe Lionela ndayizeye akamu mu kanya gatoya cyane rwose ndabona kanya katujane
ego jewe ikintu ni umusaba nyamukuru cya mbere na mbere wuzo utwara imyaka indwi ni uko by'ukuri yoshyiraho yogira hakabaho stabilite politike mu gihugu kuko narigeze kuvuga ati abanyagihugu hagati yabo baranywanye mugabo abantu batuma abanyagihugu batanywanya n'abanyepolitike nabyo nshimire kandi nabo banyagihugu b'abarundi hamwe kigira kabiri naho nuko by'ukuri yofata mu gushinga leta ikibazo twagiye turagira mu leta yagiye arahikira nuko batagiye barahereza igikorwa umuntu abishoboye ariko bagiye baratanga igikorwa kubera umuntu kubera nkunzi kubera bya bindi bya mungu twavuga kubera bya bindi by'intara twavuga agashobora gushinga leta ishobora gufasha abanyagihugu ndibuka ijambo yigeze kuvuga uno munsi amajwi tubona ari ari imbere no munsi kuko kuri constitutionnel yavuga ati bimeze uku uyu bahise yigeze kuvuga ati tugiye kuba umusuku w'abanyagihugu by'ukuri ntibivugwe ku munwa gusa ahubwo bivugwe abanyepolitike basuku w'abanyagihugu hama yofasha kandi ibintu byerekeye iby'ubutunzi by'ubutunzi bw'igihugu uno munsi bigezeho umwasa ashaka hama akagenda kongera akaba ibyerekeye iby'imigenderanire n'andi makungu urabona ukora kandi nk'uko yabivuze Diodone bagahana abo bantu uno munsi ashobora kumva yuko yagiriye mugenzi wiwe nabi ubwicanyi ubukabaho bukijyana ubwicanyi kabiri gatatu kane bukijyana amatohoza nabe cyangwa bigaherera mu matohoza
by'ukuri egome hamese dushimye Imana namwe akamumotera umutekisa zo wangu Burundi kuva mu kwezi k'umunani naka
ebo je kintu cyatawe mu tege tadoro ngoro yonde kuva mu kwezi k'umunani nuko w'umuntu w'umuhuza umuntu yofata abantu bose bagiye muri aya matora turangije akabaha ibintu bajejwe ntabwo umuntu yigungira ko urabona nk'umuntu yari afite imigambi yiwe akayibwira bene igihugu nayo itatowe iyo migambi y'uwo muntu atatowe hamwe bayiteranije n'imigambi y'umutegetsi yatowe uno munsi tuvuga yuko umuntu ari imbere uno munsi naho sentare yubahiritse ibyirirwa bashinzwe itaravuge ahayo ni Evariste Ndayishimiye yofata aba bantu bose biyamamaje ba Diodone Nahimana twasangiye ikiganiro ba Francis Yohero akabaha ibiti kugira ngo imigambi yabo ntipfapfane kuko imitwe ikoranye hari ikindi ni umusaba iyo umuntu yumva urwaruka atubone urwaruka ruha akazi urwaruka baruha ibintu abahuburiye uburongozi urwaruka kubera ko hari n'abantu abantu b'urwaruka n'abantu bafite ubwenge bushushe n'abantu badufite ubwenge buri ku gihe yuduhaka dukoresha tugakora bidusaze tudakora igihe
ego ako karamo niko turangirije ko iki kiganiro mushe na he Dieudonné Nahimana ndagushimiye cyane gose ku kanya wafashe kugira ngo muganire na Radio Ijwi rya Amerika ku bibazo nkora mutima turagushimiye nawe Lionel Ndayizeye turagushimiye nawe Hermès Dushimimana mwakoze cyane gose ku kanya mwese mwateye kugira ngo muganire na Radio Ijwi rya Amerika.